Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi.
Ikaze ni gwanyo bakunzi b'amakuru ya Radio Inzamba agateka kawe kaze kuri no sango yo kuruno wa kabiri genekerezo rya 23 munyonyo mwaka w'2021 ano makuru ashimikiye kuri zino ngingo nkuru zikurikira. Ihohoterwa rikoregwa abanyororo ryasubiye kwimonogoza mu mabohero y'u Burundi bisigurwa n'ishyirahamwe Akas Burundi ridoma urutoke na cane cane mu ibohero rya Mpimba ahafungiwe abanyororo 19 bahoze mu muhari iretabara bamaze iminsi bakubagurwa. Dekura Beatrice Nyamoya akoniko kamo gategwa n'umuhari inamahoro bakenyezi n'abigeme uharanira amahoro n'umutekano mu gihe uwo murundi kazi amaze iminsi ine afunzwe kumvo zitaramenyekana. Justine Nkurunziza ari muri uwo muhari asaba ubutegetsi kwibara guhohotera agateka k'umukenyezi. Abarongoye amashengero ari mu gihugu basabwa kurarika abanyagihugu kwitabira incanco zikiza ca COVID-19 zigifatwa minenegwe mu gihugu. Ibyo bisabwa n'ihuriro FODIB y'abarundi baba mu bihugu vya Buraya. Claudia Churinyana Anderson icegera c'urongoye FODIB avuga ko iyo ngendo iteye impungenge abarundi baba mu mahanga. Murabikurikira mwido nido, subiye kubaha ikaze mwese.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ano makuru tuyahereye ku gateka kazina muntu. Abantu 19 bagirizwa ko ari abagwanyi b'umuhari iretabara baherutse gushikirizwa u Burundi batanzwe n'igihugu cy'u Rwanda muri kino gihe ngo bariko barakubagurwa mu guhohoterwa aho bafungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba. Ivyo bivugwa n'ishirahamwe Akat Burundi yishinze kugwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu. Iryo shirahamwe riboneraho akaryo ko kwiyamiriza ihonyangwa ry'agateka k'abanyororo risa n'iryimonogoje mu mabohero amwamwe yo mu gihugu. Ritanga akarorero k'amabohero ya Mpimba, Muramvya, Rumonge na Gitega. Akat Burundi risaba leta y'u Burundi kwikubita gashi ingakora ibishoboka byose kugira ngo agateka k'abanyororo kubahirizwe. Dutega amatwi Jean-Claude Ntiburumunsi arongoye igisata cy'ubutungane mu ishyirahamwe Akat Burundi.
Umwe wero rya Mpimba tuvuga abagwanyi 19 ba rede tabara baheruka gutangwa n'igihugu cy'u Rwanda uno munsi bapfungiwe mu wero rya Mpimba aho bashizwe ahantu batashobora kubonana n'umuntu n'umwe, ahantu bita muri tingitingi, bakagaburirwa nabi, abagacungwa n'abandi banyororo gereye umugambwe uri ku butegetsi yishize muco bise ngo ni komite y'umutekano bashizweho n'ubuyobozi bw'ibohero bukiye kubiri n'amategeko. Abo bantu rero bafashwe nabi ku buryo batagira uburenganzira bwo kuva aho hantu muri utwo tumba baba bapfungiwemo kugira ngo bagorore imitsi. Ntibashobora kere no kugira n'uwo bavugana hanze nyuma y'ubwo bwumba. Ibyo rero tukabona biteye kubiri n'amategeko, kuko umuvugizi w'igipolisi igihe yari karashikiriza aho amatohoza ageze yaravuze ko amatohoza yaheze, ubu asigaye kubashikiriza ubutungane. Ibyo rero ako kuntu bafashwe bitiye kubiri n'amategeko y'igihugu. Muramvya naho haravugwa abanyororo agirizwa kuba ngo bari mu migwe igwana, bakuwe mu byumba bahora bararamwo baca kubaryamika aho abanyororo basanzwe bogera tebe amadushe. Mwiwaru jagitega naho haravugwa itwa ko serukira abandi mabohero bamwe bita abajenero, iha uburenganzira bwo gukubita guhana abandi banyororo bakoresheje inkoni bakabakubita bakabahoreza igufa, bakiha n'uburenganzira bwo kuja gusaka abandi banyororo ngo barabe ko ata amatelefone bafise. Ibyo bakabigira atategeko na rimwe ribaha uburenganzira bwo kubikora. Tukabona ko ubuyobozi bw'ibohero batacuburiko burakora kiboneka kugira ngo bahagarike ibyo bintu. Mwonge naho haravugwa ubusuma bufatiye kwiba ifungurwa byari bihariwe abanyororo, cyane cyane ifungurwa cy'ibiharage bigakugwa rero nabo nyene n'abagitwa ko baserukira abandi mu mabohero, bagaca bahana cyane abanyororo mu kubashira muri bwa bwumba bw'ahanira mu abantu bageze amakosa mu bohero kugira ngo batere ubwoba ntagire umuntu numwe byore umutwe ngo avuge ivyerekanye n'iryo nyuruzwa ry'ifungurwa
umugwi w'igihugu ujejwe kumenyesha ukuri no kurekuriranira ku mabi yashikiye Burundi ntushobora gutora neza aho kuri kuri kuvyabaye mu Burundi kuko ibihe vya politiki igihugu kirimwo bidashobora korohereza uwo mugwi biri mwitorokanizo ry'amakuru y'ubutungane yandikwa na SOS Torture ryashizwe habona ku igenekerezo rya 20 munyonyo no mwaka SOS Torture kivuga ko ivyo umugwi Sever ushikiriza atawo vyizera kuko ushaka gushimisha umugambwe uri ku butegetsi na cane cane ko abatavuga rumwe n'uwo mugambwe bomowe ni mu gihe kandi uwo mugwi mushasha wa Sever urumanije imyaka 3 ukora inkuru ya Jean-Marie Ndabashinze
Huko bishikirizwa na SOS Torture ibikorwa by'umugujejwe kumenya ukuri no kurekuranira Severe ntawo vyizera ukudahurizwa ko kwibonekeza mu banyagihugu icuka cha politike kibi ni zimwe mu ntambanyi z'ibikorwa by'uwo mugwi induru zadutse muri 2015 zatumye abatavuga rumwe na leta batabaromoka bikubye navyo bikaba byarakoze kuri uwo mugwi byatumye umugambwe umwe rudende wihariza urubuga rwa politiki ikumirwa ry'abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe na leta hamwe n'amashyirahamwe adahanira inyungu za politiki byatumye uwo mugwi ukorera ahari cuka kibi cya politiki anacyo gituma ibyo ukora bitizegwa kuko uwo mugwi uhengamiye ku butegetsi kubwa SOS Torture umugwi Severo rakeneye abawushigikira kugira ngo bikorwa ukora bitange icyizere ko ari byo koko SOS Torture iremera ko uwo mugwi ukenewe ariko mu gihe ugikorera hari cyuka cha politiki kibi ngo nta uzogira icyizere ko uwo mugwi wigenga koko tubibutse ko uwo mugwi wari watekanijwe amasezerano ya Arusha yo mu kwezi k'umunani mu 2000 ukabagiye gushigwaho mu 2014 ico ujejwe no gukora amatohoza no kumenyesha ukuri kwihohoterwa rya kiremwa muntu ryabaye mu kiringo cyo kuva ku gerengezo ya 2016 kwezi kwa kabiri mu 1885 gushika ku gerengezo rya 4 kigarama mwaka 2008 kubwa SOS Torture igikorwa umaze gukora ntigishimishije namba kuko iyo myaka yose wibanze ku mabi yakozwe mu 1972 bakavuga ko ari kugira ngo ababibonye ntibazohave bashengera batavuze ibyo babonye
Dekura Beatrice Nyamoya ako niko kamo umuhari inamahoro wabigeme n'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi batera abarongo y'igihugu uyo aharanira agateka k'abakenyezi yafatiwe ku kibuga c'indege ca Bujumbura n'iperereza kuwa gatandatu heze umuhari inamahoro uriyamiriza iryo fatwa giwe ifatwa uwo muhari uvuga ko rifise intumbero y'ukwereka abandi bagwanira agateka ka muntu bahunze ko nabo ari vyo vyo bashikira batahutse kurikira Justine nkuru nziza wo muri MFFPS inamahoro
kubwo umuhari inamahoro haranira amahoro n'umutekano mu Burundi nukuri twaraguye mu gahundwe twumvise madame Beatrice yahagaritswe ariko tukabona yuko yahagaritswe muri kagasaki baguma bafata abantu bagwanira agateka kazi na muntu bariko baragwana kugira ngo amahoro asubire kugaruka mu Burundi hari abavuga ngo yoba yaravuye kuri musaza we turi batatu ti none uwo musaza we François Nyamoya nakiri musaza we benshi muribuka yuko n'umufasoni Denise Nkurunziza umushinga nawe wakiri mu ishyamba yaragenda kumuraba kandi nta n'umwe atarabiza ari n'umukuru w'iyo migwirwana nta muntu n'umwe atabimenya ariko ntawigeze amuhungabanya twebwe rero tukavuga tuti ibya Beatrice aho bitereye n'ubwoba numva biri n'igihushane cy'ibintu biriko biravugwa bahimiriza abantu ngo dutahe none nka jewe notaha kandi akwanira gateka kazi na muntu ko mbona duhanzwe na twebwe kandi abona ibiriko birashikira Beatrice n'ubutumwa busa nubwo baduhaye none tutaye kugira cyo dufatwa mwumva yuko atari ya mvugo y'igihushane Beatrice bose baramwibuka agwanira gateka kababa bakenyezi badandaza ivyamwa bakubagugwa n'igipolisi ahubwo twibaza tuti mbega cyari cya gipolisi kimuronse kigira kimwihore ibyo byose nibazo tugira tugasaba no kuri yuko bo murekura kuko ubutumwe bwiza ariko baratanga ku bantu ariko barasaba guhunguka ico nico cyane cyane twagomba gusaba umukuru w'igihugu.
Inzamba
turabandanya nano makuru abanywanyi babiri b'umugambwe SNL muri komine bwambarangwe y'intara ya Kirundo bamaze iminsi 5 mu gashoki yo komine. Abandi banywanyi basaba ko borekugwa kuko ataco bariko barazira atari byumviro byabo vya politique. Umwe n'umukuru w'umutumba amakuru avaho ibwambarangwe avuga ko ahogwa kuba yaranse kwinjira mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Inkuru twateguriwe na Diane Nkurunziza.
Abo bafunzwe uko ari babiri ni Adrien na Yubusaba Tazira Mukizwa asanzwe ari mukuru w'umutumba mu Kenke quartier muri commune ya Bwambarangwe. Ubundi nawe ni Jean-Marie Sengiyumva. Bose uko ari babiri ico bahuriye ko nuko bose ari abanywanyi b'umugambwe Senere urongowe n'umushinga mateka gatorwasa bafashwe kuwa gatano w'indwi heze itariki 19 z'uku kwezi kw'11 uyu mwaka. Na Yubusa Adrien akaba ari umukuru w'umutumba mu Kenke quartier. Abanyagihugu baho ibwambarangwe bavuga ko yagirijwe gufata amasanamu mu munsi mukuru yari yatumiwemo wahari mu Rwanda.
Tubona yatumiwe mu rubanza kandi mu rubanza rwari rwateguwe n'umugambi uri ku butegetsi hari ku munsi wa kane tariki 18 ariko baribuka ngo umunsi mukuru wagenewe umurwanyi aho yatumiwe aho umukuru mutumba wa Mukenge quartier. Twatangaye kumva acafata telefone yiwe barayimwaka bukeye cumba polisi baramufashe barafashe amafoto mbega none mu birori twama tujyamo byose ko twama tugenda umuntu akaryoherwa tugafata amasanamu yari ifite umuntu agafata isanamu mu birori hari itegeko riba riribuza igihe abajeje urubanza baba batabibujije hakiri kare kugira ngo umuntu agirewe ntiyifatire amasanamu.
Amakuru avaho ku Mukenke akavuga ko nyabuna yoba ziri ijambo yashikirije ko yitavye ibirori nk'umutware bibereye aharongoye ariko ko atagiye kwishikana muri uwo mugambi. Abo banyagihugu bakavuga ko batangazwa no kubona kuva ahamagarwa mu birori yaciye yakwa telefone yiwe ngendanwa bukeye agiye kuyishuza agacatabwa muri yompi.
Tuba turaba ariko aramugirire n'intanya n'iyuko babona yuko ku mutumba iminsi yose ari batogwa bakaca babona yuko uwo mugambwe uri ku butegetsi n'SDD asabanywanyi uzogumuharonka ashika aragira ene nani co kimwe na Sengiyumva Jean Marie bacamufatanamo bavuze ngo yamwandikiye ngo mesaje ngo muri groupe basangiye ngo harimo ngo ko yacyuje inzego z'igihugu ngo yoba yavuze ngo leta mbomuzi ngo leta nkozi leta mbyeyi. Twatwifuza yuko umutware wacu yorekurwa kuko aciye agirizwa karadira ubusa.
Basaba ko yorekurwa kuko ataca ariko arazira. Amakuru yadushikiriye yatumenyesheje ko kuva kuri uyu wa kabiri abo banyororo babungururije mu gashoka parke ya Kirundo. Hadiyo Inzamba twagerageje kurondera kuri telefone Albert Hatungimana buramatari w'intara ya Kirundo kugira ngo atange umuco ku ifatwa ry'uwo mutware n'uwo munyagihugu ariko ntitwashoboye kumuronga.
Urakoze Diane Nkurunziza. Isanganya ry'umuyaga nkuba ryahitanye umuntu ku ibarabara rya mbere muri zone ya Bwiza muri komine Mukaza mu gisagara cha Bujumbura. Ivyo vyabaye kuri uwa kabiri mu gitondo aho umusore azwi ku izina rya Didier w'imyaka ya baba 25 aturuka impara mirundi mu ntara ya Ngozi yakora ku rutsinga rwa rejidezo rudakingiye nkuko bisigurwa n'ababibonye. Amakuru ava ngaho mu Bwiza amenyesha ko uwo musore yahora akora akazi k'ubushoni birato ngaho kujya mbere impande yari icicaro c'ibiro vy'umukuru w'igisagara ca Bujumbura. Abanyagihugu baho mu Bwiza basaba rejidezo kuduza hejuru insinga zitwara umuyaga nkuba kugira bakingire abanyagihugu. Mu ntara ya Bujumbura naho nyidogo ni myinshi mu banyagihugu bo ku mutumba Sororezo aho bita Ikamabuye muri komine Kanyosha. Ni mu gihe umukuru w'umutumba abategeka kuje gukora ibikorwa rusangi ku wundi mutumba wa kure nk'uko umwe muri abo banyagihugu yaganiriye na Radio Inzamba abivuga ngo abatabikoze batangishwa ihadabu. Ido Nido na Beni Axela Kana.
Abo banyagihugu bo kukamabuye ku mutumba wa Sororezo baribaza ibibazo bitari bike aho bajanwa gukora ibikorwa rusangi mu yindi mitumba ya kure kandi isanzwe ifise abayibamwo n'abayirongoye. Utavyitabiriye nawe hari aho acibwa n'ihadabu. Umwe muri abo banyagihugu yavyiganiye Radio Inzamba agateka kawe.
Iyo twikeze dufise n'ikibikorwa rusangi kuko hariho nk'amashuri akarero k'amashuri ariko arubakwa ahantu bita Mucoga. Ayo mashuri twebwe ntitwe tuva ino kuko Kamabuye tukaja gukora ibikorwa rusangi mu Coga kandi mu Coga bafise umukuru w'umutumba wabo nta munsi numwe turabona abantu bo mu Coga baje gukora ibikorwa rusangi ku Kamabuye cyane tukava ku Kamabuye tukaja gukora ibikorwa rusangi ku Ipera no kuba ku Ipera je mvuye nkaho mbafashe deplacement y'imoto ni misanks urumva naho urugendo rw'amaguru ndagwatabiriye twebwe rero ikibazo dufise tukeneye kubaza yuko mbega abantu bo mu gacimbiri kanaka baza gukora ibikorwa rusange mu kandi gacimbiri mu gihe abo muri ako gacimbiri batigera baza gukora ibikorwa rusange mu gacimbiri wacu tubona ngo amande ngo abantu bagiye gukora ibikorwa rusange ngo twabwo urugendo rufata n'amaguru ngo ugiye gukora ibikorwa rusange nk'ubu tuvuge nk'aba muri Rohero batinja gukora ibikorwa rusange mu Carama.
Uruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe rukaba rwarondeye urongoye mutumba wa Sororezo ikamabuye cyahonse ica Burundi kugira duhe umuco kubijyanye no gukorera ibikorwa rusangi ku yindi mitumba atarongoye akaba ataka inyinyi yashimye kubivuga ko yadusavye ko twamusanga iyari
uraje za ku mutumba ha mutubarize ibyo n'atono byishurako murageze muje ama mufike ku mutumba ama tuvuganire tubonana
abo banyagihugu bagasaba ko ibikorwa rusange byakorerwa iwabo kugira ngo babyitabire ari benshi ngo nakare isuku uritangurira iwawe
ahandi harangwa imyidogo ni mu banyagihugu bo muri zone Minago yo mu ntara ya Rumonge imvo n'ikena ry'amazi rigize iminsi yibonekeza muri iyo zone abanyagihugu bafise ubwoba ko hashobora kwaduka indwara zifatiye ku isuku rike basaba abajejwe intwaro n'ababijejwe gukora ibishoboka byose kugira ngo ico kibazo gitorerwe inyishu ido nido na parfait mudasigana
abanyagihugu bo muri zone Minago bavuga ko kuva mu kwezi guheze aho umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Gervais Irakobucha atangiye itegeko ko abanyagihugu batazosubira kurihishwa amazi batarasubira kuyaronka icyo gihe uyu mushikiranganji yasiguye ko amafaranga tozwa batazi yajanwa ko kuri ibyo komine izo sizira yariha nk'uko uyu munyagihugu abivuga
kuri cyo gihe amazi ashatanga gukena abakozi bakorera komine bahora aribo bakurikirana ayo mazi acitse kuri cyo gihe bashe badebukirwa tubabajije batabaye yuko amazi ngo yacikiye mu misozi nabo ngo arashobora kuza kubikora kandi umushikiranganji yavuze yuko leta itanga amahera makomine menshi bazoyariha muri ayo rero abakozi bahora arabo muri ejo kominale baciye bayivamo ubu rero nta muntu akironka amazi
abo banyagihugu basaba ababijejwe ko botorera inyishu ku vyuma bitwara ayo mazi bivugwa ko vyononekariye mu misozi bagatinya ko hashobora kwaduka indwara zifatiye ku isuku rike harimo n'ikiza cya COVID-19
bazogenda kudatangani kubona imvura yatasuye none ntubura gukorera hirya y'ejo bishobora gufata bene gihugu aho rero twasaba yuko abantu bo muri ejo kominari na komine bovugana ukugene izo pane bavuga yuko zabereye mu misozi baho bazikurikirana igihe umushikiranganji atari bwavuge iryo jambo bovugana ukugene izo pane datwanje nimba bikunda tume bagira nimba ibikorwa rusange umuntu bagende barabe ibyo bintu hanyuma bene gihugu basubire kuronka amazi n'ayahandi amazi akaba adasubiye kuboneka mu bisagara bya Minago abantu baragwarakorera murabona ko ari igihe cy'agatashi
Radio Inzamba yagerageje kurondera kuri telefone Jeremie Bizimana umusitanteri wa komine Rumonge kugira ngo imenye icyo bariko barakora kugira abanyagihugu basubire kuronka amazi ariko yamukenye
n'akahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus abahinga mu by'ubuvuzi b'inishyirahamwe mpuzamakungu zitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu urucancu rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaja mu bitaro bigatuma ibisata bijeje amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucancu bituma ingaruka mu by'imibano ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu ziba nke
akanakamo ka Radio Inzamba agateka kawe
ukutubahiriza neza amabwiriza y'ukwikingira umugera wa coronavirus mu Burundi birahagaritse umutima abarundi baba mu mahanga ari nacyo gituma ihuriro ry'amashirahamwe y'abarundi baba mu bihugu bya Buraya FODIB bahamagarira abarongoye amashengero kurarika mu iyubahirizwa ry'ingingo zo kwikingira hamwe no kwicandagisha mu kwikingira COVID-19 kuri kila Claudia Chorinyana Anderson ni chegera churongoye Fodib.
Twashaka kuvunira kagohe abarongoye amasengero n'imisigiti mu Burundi. Ibyo nibibanza bihuriramwe abantu benshi cyane iyo bagiye gusenga. Urunani Fodib rwashaka kubasaba ibi bikurikira. Ubwa mbere, guhimiriza no gutegeka abanywanyi babo kuza gusenga bambaye agafukamunwa. Uwuje gusenga atakambaye ntiyemererwe kwinjira. Ubwa kabiri, kubotegekanya ibihe byinshi no kuvuga amasaha atandukanye yo gusenga kugira mu rusengero canke mu misigiti hinjira abantu baharuwe gutyo bashobore kwicara batandukanye. Ubwa gatatu, kubotegekanya aho abaje gusenga bakaraba intoke imbere yo kwinjira mu rusengero canke mu musigiti. Ubwa kane, ko bakoresha amaradiyo canke ibinyamakuru basanzwe bakoresha mu guhimiriza abanywanyi babo gukurikiza impanuro zo kwikingira COVID-19. Ubwa gatanu, ko mu butumwa baha abanywanyi babo bubahimiriza kwipimisha kutaja abandi bari mu gihe bafite ibimenyetso bya coronavirus. Ubwa gatandatu, ko bicandagisha bakanakurikiza impanuro bahabwa. Abarundi kuva na kera narindi barasenga. Ntituriko dutanga ubutumwa bubabuza gusenga. Habe namba, turiko tuvuga tuti musenge ariko mwigengesere kandi mukurikize impanuro zijanye no kwikingira ikiza cya COVID-19. Gutyo muzaba mwikingiye mwongere mukingire n'abanyu ico kiza coronavirus. Muzoba kandi mukurikije ibwirizwa ridusaba gukunda mugenzawe nkuko wikunda wowe nyene.
Kuri uno wa kabiri, komisiyari de polisi Alexandre Muyenge azitoza wenyene mu kibanza cyo kurongora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB yahaye ikiganiro abamenyeshamakuru kugira ashikirize imigambi yiwe. Mu byo azoshira imbere aramutse atowe no gufashanya na leta hakaboneka ikibuga mpuzamakungu Burundi buzohora bwikora ko mu nkino mpuzamakungu. Yamenyesheje kandi ko umupira w'abana bakiri bato uzo kwitabwaho kurusha uko biri uno munsi, ko umugwi nserukira gihugu uzohabwa ikibanza gikomeye, akaba atamumenyereza uwo mugwi azosubira kubifatanya n'akandi kazi. Mu gushigikira ihiganwa ry'umupira w'amaguru, umuguzi w'ubu wa mbere uzohora uronswa imiliyoni 30 z'amafaranga y'amarundi wahora uronka 15. Mwomenya ko ayo matora azoba itariki 5 z'ukwezi kwa 12. Mu gusiganwa n'amagare naho kuva kuri uno wa gatatu gushika itariki 28 hazoba ihiganwa ryo kuzunguruka Uburundi Tour du Burundi mu gisata c'abigeme. Ibihugu bizitabira iryo higanwa ni Tanzania, Uganda, Kenya n'Uburundi bwayitunganije. Ni kuri ino nkuru ijanye n'inkino nciye sozera kwa no makuru. Ndabashimira ko mwafasha kanya ko kudukurikira. Shozin Kaze twari kumwe, ndabifurije umugoroba mwiza mwese naho ubutaha.